Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 mukakaro umwaka w'2026 cyuti namwe bakunzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze indya sango y'amakuru mu Kirundi nataza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira kuva mu kwezi kwa munani uyu mwaka hagiye gutangura rusansuma y'amatongo ari mu gisagara cha Bujumbura no mu bindi bisagara by'igihugu intumbero ngo ni uko bizofasha gutegura imigambi y'iterambere muri ibyo bisagara mu runari force barashima uwo mugambi ko ari mwiza ariko bafite impungenge zijanye n'uko ugomba gukorwa ihuti kandi ico gisata cy'amatongo kisanzwe kirimo ibibazo byinshi umugwi w'igihugu urabibijanye n'agateka kazi na muntu CNDH ubona ko ingufu zishigwa mu gikorwa cyo kugwanya imiriro imaze imyaka ihitana amasoko zidapiye ukaba bivuze inyuma yaho umuriro uhitanye isoko nkuru ya Ngozi hari mu biheze ikibazo cy'ubwinshi bw'abanyeshuri badafite aho bicara mu mashuri atandukanye mu gihugu kiracibonekeza inyuma y'umwaka umugambi wa leta wo guharanira ko atamwana n'umwe yoba aciga yicaye nabi utangujwe tuza kubisanga mu kiganiro cy'uruna ni rw'ibimenyesha makuru mumenyereye gukurikira ku minsi yose ya gatatu sangwe kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa muri ano makuru mu kwezi kwa myandagaro k'uyu mwaka w'2026 hazotangura rusansuma y'amatongo ari mu gisagara cha Bujumbura no mu bindi bisagara by'igize igihugu ivyo vyamenyeshejwe ejo na Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo c'ibiharuro fatizo mu byerekeye iterambere yasiguye ko iyi rusansuma izofasha mu gutegura imigambi y'iterambere muri ivyo bisagara kandi hakoreshejwe ubuhinga bwa none dukurikire Nicolas Ndayishimiye arongoye ico kigo
iyi rusansuma izotuma tumenya toti abari basanzwe izo mpapuro bangana gute abatari bazifise bangana gute nukubwira ngo rero leta ishobore kwitegurira neza ico gikorwa cyo gutanga impapuro zigezweho kubijyanye n'amatongo urupapuro ashobora kuronka ari ahari hose akoresheje bwa buhinga bwa none ubuhinga ngurukana bumenye
urunani rw'amashyirahamwe adahabanyiriye ibyicaro bya politiki force rubona ko ico gikorwa cyo gutanga impapuro ndangamatongo zo mu buhinga bwa none kitari kibi Odas Habyarimana ajeje imigambi muri urwo runani avuga ko ico gikorwa kiriko gitunganywa gihutihuti kandi igisata cy'amatongo ari igisata kirimo amatati menshi cyari gikwiye gukorwa mu bwitonzi tumukurikire
ubwacu nticari kibi icari kibi kuko uraze aho ikigeze mu gukoresha ubuhinga bwa none igihugu cy'u Burundi sico cyose igari inyuma ariko kandi amakenga ntiyobura amakenga afatiye cyane cyane kubijanye n'ubuhinga bwabo bagomba kuzakora iyo sansuma na cyane cyane intumbero canke gukora igikorwa atamuntu arenganijwe ikindi twavuga nk'amakenga nuko bishoboka yuko hari abantu bashobora gukoresha impapuro berekana nk'ibyemezo impapuro z'amagendo le document frauduleux kuko nkuko mubizi itongo ku Burundi ni nkora mutima amatati y'amatongo mu Burundi amatati afatiye ku matongo mu Burundi ni menshi cyane byumvikana rero ko ari amatongo menshi cyane ari mu matati ibyo twita terre litigieuse amatati ashobora kuba ari ku rwego urucanke ruriya haba ku rwego rw'umutumba imbere y'abahuza le conseil de notable cyangwa imbere y'amasentare ikambere no mu zindi nzego zijeje gutatura amatati aha rero kandi aya matati ashobora kuba ari ubwoko bwinshi cyane ku buryo ashobora kuba ari amatati y'amatongo hagati y'abanyagihugu ubwabo amatati y'amatongo hagati y'abanyagihugu na leta amatati y'amatongo hagati y'abanyagihugu n'amakomune kuko hariho n'imigwi mikuru mikuru dukunze kubona muri bene aya matati na cyane cyane amatati hagati y'abanyagihugu n'amakomune cyangwa leta twavuga nko mu bigwati na husanga hari abanyagihugu banyuranije amatongo ngo bagira babashumbushe bagira bahaye abandi ayandi babanyuranirize mu kandi babahe canka handi bageze gukora ibikorwa byo kuraba ahama matongo ya leta kwangana ugasanga hari aho leta irengereye abanyagihugu cyangwa abanyagihugu barengereye leta.
Oda Habyarimana avuga kandi ko inzitizi ari nyinshi kugira ico gikorwa kizogende neza. Muri zo ni kuraba ko abazokora ico gikorwa ari abantu babishoboye. Ikindi kibazo nica abantu bafise amatongo ariko batari mu gihugu kumva zitandukanye n'ubunyene tumukurikire
ku bantu bafite impapuro ndangatongo batari mu gihugu. Ku bantu bafite impapuro ndangatongo ziri mu mabanki zagwatije nk'ingwati. Ku bantu batari hafi ibi byose rero bimaze iminsi binavugwa yuko ngo bakiri ko bari igihe bizogenda mugare umuntu agaca yumvira ati iro sansuma ibaye batari igihe bizogenda hari abantu bashobora kuzojaniranywa kutwabo hakaza abantu bitira amatongo yabo bakaza n'umfunda ngatongo za magendo canke bakavuga bakabita simple declaration bakavuga ko arahabo kubera benezo atariho bari bene ayo matongo atariho bari canke batabimenyeshejwe. Ayandi makenga twerekana na makenga janye no gukorana n'indi mito cyane abandi bantu bajeje by'amatongo aha twovuga nk'ama service foncier communal ama ibisata bya leta birabije amatongo rwego rwa commune aha na makenga kandi tunavunira urugohe leta yuko ibyiza gukorana n'ama service foncier communal kuko ayo ma service nayo asanzwe akorana n'imigwi ku mitumba ico bita le commission de reconnaissance collinaire kandi iyi migwi nayo nyene ku mitumba irabize amatongo igengwa n'itegeko kandi niyo migwi irabize amatongo nibo bazi byinshi nibo bazi batahajya ni kwanaka cyane kwanaka. Aha rero tukavuga abantu bashobora kuba batari hafi hari aba makambi y'impunzi mu gihugu hagati hariho abahunze igihugu muri ibi bihe turimwo hariho n'abandi batahunze ariko batari mu gihugu kumva zitandukanye. Aha hose rero tukavuga tuti imigwi yose ishoboka abantu bose bashoboka babwirizwa kugira icyo baterere kugira iki gikorwa kigende neza. Ikindi twahereza ko nk'amakenga nuko bimaze kugaragara ibikorwa byinshi biriko bikorerwa ku mufururizo nk'uku umengo abariko baragikora nibo bafite kuri bonyene.
Inzamba
umugwi w'igihugu urabibijanye n'agateka kazina muntu uranegura ko inguvu zishigwa mu gikorwa cyo kugwanya imiriro imaze imyaka ihitana amasoko zidakwiye. Mu itangazo uwo mugwi wasohoye kuri uyu wa kabiri inyuma y'umuriro wahitanye isoko nkuru ya Ngozi mu Ndwiheze, Martin Blaise Nyaboho arongoye umugwi CNDH asaba leta guha ubushobozi bukwiye abajejwe kuzimya imiriro mu gihugu cyose hamwe no gushinga ikigega cyo gufasha ababa bakozwe ko n'iyo miriro. Asaba kandi ko hoza haraba amatohoza y'ukuri kugira hamenyekane ibitera iyo miriro. Yamara rero uwo arongoye umugwi CNDH aributsa muri iryo tangazo ko aribo bakwiye gufata iya mbere mu gukingiza ibidandazwa mu mashyirahamwe yo guteganiriza impanuka hamwe no kugura ibikoresho bijejwe gukinga imiriro. Nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu ubu ni wa mwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe umugambi w'ubushikiranganji bw'indero w'uko atamwana n'umwe usigara yicaye nabi mu ishuri hirya no hino mu gihugu. Bamenyesha ko imvugo itajanye n'ingiro nayo mu banyepolitiki batavuga rumwe na leta hoho babona ko ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji François Habyarimana ari imvugo ya politiki. Ikiganiro ku isoko mu gishikirizwa na mugenzi wacu Walter Kwizera.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuronka indero ya kanovera ntibiva gusa kundinganizo z'amashure ariko birasaba yuko umunyeshuri yiga mu buryo bwiza. Haraheze umwaka leta y'u Burundi bikishije mu bushikiranganje bw'indero itanguje umugambi bise zero enfant mal assis en classe bisigura ko atamwana n'umwe yosubira kwiga yicaye nabi mu ishure. None nyuma y'umwaka byoba byifashe gute mu mashure ku rwego rw'igihugu? Kubakurikirana icyo kibazo ingorane zoba zihagaze hehe muri icyo gisata cy'indero? Inyishu kuri ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa 15 mu kakaro umwaka w'2026 mushikirizwa na Walter Kwizera Kaze. Umwaka w'ishure wa mbere urarangiye umushikiranganje w'indero François Habyarimana atangaje ko hatanguye umugambi atamwana n'umwe azosubira kwiga yicaye nabi mu ishure. Politique de zéro enfant mal assis en classe. Hirya no hino mu makomine agize igihugu, ikibazo cy'abana bicara bacucikiranye kiracibonekeza ivyemezwa n'abigisha. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Iyo ngingo yashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana itariki 25 kwezi kw'icyenda umwaka uheze kuri lise ya Buhiga mu ntara ya Butanyerera, ariko aratanguza umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2025 ushira 2026. Abavyeyi n'urwaruka bakiranye igishika cinshi cyane iyo ngingo y'uwo mushikiranganje, kuko mu gihugu cy'u Burundi hatari hake haribonekeza abana biga bicaye hasi, abandi ugasanga bicaye ku ntebe yagenewe babiri ari bane cyangwa batanu. Uwo mwaka w'ishuri wa mbere urangiye henshi mu gihugu iyo ngingo itaraje mu ngiro, abatari bake bakibaza igituma umushikiranganje afata ingingo nk'iyo atabanje kuraba ko ibyo yavuze bishoboka ko n'ubushobozi bw'amafaranga buhari kugira uwo mugambi koko urangugwe. Mu makomine amwe amwe y'intara ya Gitega, abigishije twaganiriye batumenyeshije ko ugushaka ko gukora izo ntebe kwagaragaye hamwe zirakogwa mbere, ariko zigakogwa nabi kuko rimwe na rimwe ku kazi usanga kariko karakora abatabifitiye ubumenyi kugira bihutishe igikogwa, udaciye kabiri izo ntebe zikaba zamaze kuvunagurika, abana bagasubira mu byo bari bakize byo kwicara bacucikiranye. Muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura hoho, abigisha twaganiriye bamenyesha ko impingi ikiri ndende ivyo ko abana hazogeraho biga bicaye neza babibona nk'indoto, kuko hakibonekeza n'ibice bimwe bimwe abana biga bicaye hasi. Muri Butanyerera abarimu batumenyeshije ko ikibazo c'intebe n'ubu kigihari inyuma y'uwo mugambi washikirijwe n'umushikiranganje w'indero. Umwe mu barimu twaganiriye amenyesha ko ibishikirizwa n'abanyepolitiki muri kino gihe babiha agaciro gake, kuko ibyo bavuga bitandukanye cyane n'ibyo bakora.
Ashure ni imwe woronka bakoze intebe shasha abo bicara nabi n'ubicara nabi babivuga kugira nyene bahenda abanyagihugu bavuga amajambo asosa gusa atakiri na kimwe ariko barabafasha nta kuri na kumwe kuba kuri none. Mubeshi barazi kuhenda abantu n'ahandi hoho nta n'ishure nimwe ushobora kubaka bakoze intebe.
Nuno wundi aremeza ko atabana baciga bicaye hasi, ariko ko kugeza ubu uwovuga ko icyo kibazo cy'intebe cyatorewe umuti yoba benshi.
Aho duherereye hari cibonekeza abana bicara ari batatu bane, mbere wanashaka ari aho usanga ari batanu. Naho ntovuga yuko hari abana bicara hasi, oya, gushika umunsi nta bana bicara hasi. Mugabo bamaze kuba bashoboye kwicara ari batatu bane batanu, byumvikane ko abana baba bicaye nabi kuko ntibaronka ingene bandika, ariko barandika usanga umwe akomundi wundi agakomundi, mbere no gusamara bikaziramo gusamara gushikaho n'umwigisha adashobora kubakurikirana neza mu ishuri.
Kugeza ubu rero naho hariho ibimaze gukogwa uwo mugambi w'umushikiranganje Habyarimana, icyo wishinze gushika ko mu gihugu cyose impingira cyane ndende ibituma kanovera k'ivyigwa kagabanuka.
Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko uwo mugambi w'ubushikiranganje bw'indero umeze nk'imvugo za politike. Bivugwa na Emmanuel Ndereyimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambi UPD zigama ibanga, akaba n'umuvugizi w'urunani Sefor Arusha. Kubyiwe ngo na Kamara Maza ibibera mu gisata cy'indero mu gihugu cyitwa ko gifise abategetsi.
Zijya zari imvugo za politike zo kwiyamamaza zo kwikundwa kaza. None murabona umwaka uraheze ibintu ahubwo byarunyutse. Mwe mubona ko hicaye batanu bo bari benshi, hariho n'abandi ku ntebe irya ntebe murazi ibipimo byayo bon pipitre bisanzwe izwi, twicaye ko kuva kera turi abana mu mashuri mato mato, n'intebe twicara ko turi babiri, aho habaye benshi bicara batatu. Nuno munsi abantu barayicarako, abana barayicarako barenga batandatu cyenda umunani cyenda, ugasanga hamwe ntasaganirizo nta n'umwana ashobora kwandika ku kigura cyangwa mu ikaye. Abandi bagaca bicara hasi bagakumbagara nk'imbaragasa mu nkungugu, abandi bakicara ku mabuye. Niyo sura y'amashure uno munsi mu Burundi, kandi murabona ko ibyo umushikiranganje yavuga byari ibintu nyene byo kuvuga nyene kugira ngo abantu bumve ko nawe agiye ku kivi, ariko murabona ko kugeza uno munsi ataho byavuye ataho byagiye biracari bya bindi nyene.
Kubuyo mwenye politike, wikibazo kilare ngeye ubushikiranganji bw'indero, kuka mafaranga bagenewe ubwo ubushikiranganji, adakori vjo ya genewe, kuko mensha garuka gakora mu migambi y'umuryango w'umukuru w'igihugu, hamwe n'uyu mugambi uri ku butegetsi, SNDD, FDD. N'ubu nyene, tumwumvirize.
Siwe murundi. Kuko muravye amafaranga bateganya mu bushikiranganji bw'indero, aravugwa ku munwa. Ariko ntayo bigera baronka. Kuko ubu, ubutegetsi bwa SNDD, FDD. Gifatiwe mu minwe igihugu cyose gifashwe mu minwe cyane n'umukuru w'igihugu n'umufasoni wiwe amafaranga yose menshi bayashira mu byiwabo byo kwinezereza kubaho buri munsi murabona ko bama bari mu ngendo indege bakodesha nk'umwambaro umwe gusa w'umufasoni w'umukuru w'igihugu uravye ibintu yambara bishobora kugura intebe z'abanyeshuri nk'umwambaro wo ku munsi umwe asohotse shara kugura intebe z'abanyeshure hafi amashuri atatu ane canke birasi 10 urumva rero yuko abantu bari ku murindi wo gusahura igihugu ku bingana gucyo nta kuntu aho byogenda gute ari bo bakiri ku butegetsi nta kuntu umwana w'umurundi azoronka intebe yicarako kuko ibyoguze iyo ntebe ni ivyo nyene ayo mafaranga abanya kuntunga bakoresha ku mugambi wo kubaka amashure bara ukoze ku murindi muremure ariko ntimwibaze ngo amashure yubatswe na leta nta muvyeyi numwe atakotija atatanze intererano ngo bagira bubaka amashure ariko ababyeyi bararindira ko leta ishira mu intebe z'ishure barabura niyo hagize abiyungunganya muri za diaspora hiyo hijya no hino bagasaranganya duke duke bimwe bavuga ngo isorosori gwiriro amaze kugera mu minwe ya banyakuntunga babatware hi Burundi pi nushura kumenya n'ugwa Kongo yo gwaciye amafaranga yose rero dutwagwa n'amasiha sikuvuga ko Burundi bwigeze bukena byo butunga bugatunga abana b'u Burundi bigatuma abana b'u Burundi biga bameze neza ariko uburyo bwose barabufashe mbiri
nyano duciye dusozerera ikiganiro kwisoko twomenya ko nawe ari zifuzo leta ishaka gushika ko abandi babona ko ibibera mu gisata cy'indero biteye ubwoba mu mashuri yo mu gihugu cyose bose basaba yuko imvugo yoza irakurikirana n'ingiro kugira umwana wese agiye ku ishure ashobore kwiga gononokewe mu gateka kiwe mwakoze kudutega amatwi ndabayisanga ku munsi wa gatatu za naho utaha
cyari ikiganiro ku isoko
Walter Kwizera tugukengurukire kuri ico kiganiro kwisoko nino ngaha makuru yacu yo kuri no gatatu agarukiye nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteza biri shimirana bagenzanje bafashije kuyegeranya kuri mikro bari kumena pia gahungu nkabandabike banuye naho butaha